ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿಜಯ ಅಮೆರಿಕ. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese mudutez amatwi muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2019 kuri mikoro muri kumwe n'Ange Fide Niyongabo. Abari mu muri kaminuza y'u Burundi basaba leta kubahiriza amategeko akingira ibidukikije.
Rero nitwo kangango tuvuge ko cyane cyane ibintu bibangamiye igisagara cya Bujumbura yoba ari iryo hindagurika ry'ibihe byonyine cyangwa kubwe n'isi iremwe, twabivuze yuko hariho n'ibituma bindi.
Uyo ni Jean Marie Sabushimike, umwe mu bigisha bo muri kaminuza y'u Burundi. Mu Rwanda abashikiriza manza bakurikirana ibyaha byo gusambanya abana ku nguvu mbere n'abantu bakuru basabwa kutagendera gusa ku bimenyetso bitangwa muri laboratoire. Tubafitiye n'amakuru y'inkino ku ihiganwa ry'umupira wa volleyball mu gihugu cy'u Rwanda ku rwego rw'abagabo aho rigeze. Turavuga no ku ntsinzi y'umugwi Manchester City, intsinzi muri shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza, intsinzi uwo mugwi watahiye ejo ku munsi w'Imana. Yamara imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyis Bigirimana dushikiza amakuru adufitiye muri aka kanya. Waramutse Aloyis, amakuru dufitiye n'ayahe?
Muramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Afrika, ambasade ya Turukiya i Mogadishu yishikiriza ko umwenegihugu wabo yishwe ku munsi w'Imana ejo ahitanywe n'igisasu cyatezwe mu ibarabara rigenderwamo n'abantu benshi. Ambasade yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko uwapfuye yari umuenjeniyeri akorera kompanyi ya Turukiya muri icyo gihugu cya Somalia. Ababibonye igihe byaba babwiye Ijwi ry'Amerika ko igisasu giturika cyari cyatezwe mu modoka uwo yapfuye yari karagenderamo. Umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab waremeye ko ari wo wakoze icyo gitero, uvuga ko uwo muenjeniyeri yakorera kompanyi ya Turukiya itanga imyimenyerezo ya gisirikare ku basirikare ba Somalia i Mogadishu. Ahandi havugwa iterabwoba muri Afrika, abantu bitwaje inkoho barishe abantu batandatu bari mu misa mu rusengero Katolika mu gisagara cya Dablo mu buraruko bwa Burkina Faso ejo ku munsi w'Imana mu gitondo, nk'uko byashikirijwe n'abategetsi hamwe n'ababibonye. Umupadiri hamwe n'abandi banyeshengero batanu nibo bishwe, nk'uko abibonye yabyiganiye Ijwi rya Amerika. Uwo yabishe yaraturiye kandi bice bimwe bimwe by'ubwo rusengero hamwe n'amaduka yo hafi yaho. Imbere yo guhunga abandi batari bake bavugwa yuko baba barakomeretse. Mu ndwi iheze kandi umuntu yitwaje inkoho yarishe abantu batatu mu isengero ry'abaprotestanti mu gisagara gato ka Sirgaji aho nyine mu gihugu cya Burkina Faso. Iterabwoba kandi muri Pakistani, abategetsi b'icyo gihugu bavuga ko ibitigiri by'abapfuye mu gitero cyabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uw'Imana ku ihoteli iri hafi y'ikivuko cya Gwadare byaraduze gushika ku bantu batanu harimo abakozi bane b'iyo hoteli hamwe n'umusirikare umwe wa Pakistani. Ikinyamakuru cy'igisirikare cya Pakistani cyashikirije jo ku munsi w'Imana ko bakoze icyo gitero cy'iterabwoba cyo ku munsi wa gatandatu, bose batatu bishwe n'abasirikare. Kivuga kandi ko abasirikare bane hamwe n'abakozi babiri b'iyo hoteli bari mu bakomeretse. Umuhari witwa Baluchistan Liberation Army wemeye ko ari wo wakoze icyo gitero kuri iyo hoteli ikundwa cyane kwakira kenshi abategetsi bakuru ba leta harimwo n'ingenzi z'Abashinwa zikunda kuhagendera. Abanyefilipine kuri uyu munsi wa mbere niho bitabira amatora vyitezwe ko azotsimbataza ubutegetsi bwa Perezida Rodrigo Duterte, ahagiye kugururirwa inzira yo gukomeza gushiraho igihano cyo gufa no guhindura ibwirizwa shingiro. Ibibanza birenga 18,000 nibyo bihiganirwa muri ayo matora, bikaba birimwo icya kabiri cy'intebe mu nama nkenguzamateka yamye ari intambamyi kuri zimwe muri politike za Duterte zamye zitera amahane muri icyo gihugu. Duterte azwi n'amakungu nk'umutegetsi akoresha imvugo z'agashavu ariko aracyafise n'abamushima mu gihugu hagati cyane cyane abashangashiwe n'ukuntu igihugu cyari kirongowe muri kahise hamwe n'abategetsi bananiwe gusubiza ibintu mu buryo yifuza kandi kugarukana igihano cyo gufa ku bakora urudandazwa rw'ibiyayura mutwe. Leta z'Ubumwe za Amerika nazo zashikirije jo ku munsi w'Imana ko ziteze ku Bushinwa buzokwihora mu kuduza nabwo amatagisi ku bidandazwa Amerika ishorera mu Bushinwa, inyuma yaho Perezida Donald Trump adugirije amatagisi ku bidandazwa Ubushinwa bushorera mu gihugu cya Amerika. Umuhanuzi mu by'ubutunzi mu biro bya Perezida White House Larry Kudlow yashikirije ejo ku munsi w'Imana ko impande zose uko ari zibiri zizohura n'ingaruka mbi z'iyo ntambara mu by'urudandazwa hagati ya Amerika n'Ubushinwa, ibihugu bya mbere bitunze ku isi. Perezida Donald Trump ku munsi wa gatanu niho yongereza inshuro zibiri amatagisi ku bidandazwa by'Ubushinwa bifite agaciro k'imiliyaridi amajana abiri z'amadolari y'Abanyamerika. Amatagisi yadugijwe kuva ku icumi gushika kuri 25% ku ijana. Ubushinwa nabwo buheruka gushyira amatagisi ku bidandazwa bya Amerika ariko ntiburatangaza ko buzoyongereza mu kwihora iyi ngingo nshyashya iheruka gufatwa na Perezida Trump. Ibiganiro hagati y'ibyo bihugu bibiri bitunze kuruta ibindi ku isi bikaba bimaze amezi bibera i Beijing ku mugwa mukuru w'Ubushinwa ni Washington aha muri Amerika, ariko ibiheruka kubera ku murwa mukuru wa Amerika ku munsi wa gatanu w'indwi iheze byarangiye atana kimwe kivuyemo.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibyaga binini tuyahere mu Rwanda habashikiriza manza bakurikirana ibyaha byo gusambanya abana ku nguvu mbere n'abantu bakuru basabwa kutagendera gusa ku bimenyetso bitangwa muri laboratwari, ahubwo boza bararaba n'ibindi bimenyetso bishobora kuboneka ahabereye icyaha. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Mu nama yahuje urwego rw'ubushinjacyaha bukuru, urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'abahagarariye abaganga bita cyane ku kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuri wa gatanu, uru rwego rw'ubushinjacyaha bwagaragaje impungenge z'abantu benshi batabasha kuryozwa ibyaha byo gusambanya abana ku gahato bitewe n'uko ibimenyetso biba byabuze cyangwa se bidahagije. Madame Agnesi Muhongerwa, umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu ushinzwe ibyaha birebana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, yasabye abashinjacyaha ndetse n'abagenzacyaha kwita ku bindi bimenyetso byagaragara ku wahohotewe batagendeye gusa ku bitangwa no kwa muganga.
Abantu benshi bazi ko muri amadosiye ya viole y'abana cyangwa abantu bakuru ikiba kiri bufatwe n'iza vaginal swab, ibimenyetso biri scientifique, ariko buriya ku myenda y'uwahohotewe no ku myenda y'uwahohoteye haba hariho ibimenyetso byanze bikunze. Ariko iyo usabye muganga ngo fata vaginal swab ukirengagiza ya myenda y'amakariso cyangwa se indi myenda yari yambaye, menya ko hari ibimenyetso utazabona. Preuve scientifique ni nziza ariko ntago arizo kamara mu kugira ngo aya madosiye tubashe kuyatsinda, ahubwo dukwiye kugera kure dushaka ibimenyetso.
Umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Mutangana Jean Bosco yasabye abakora muri iyi gahunda yo kugenza iki cyaha ko bajya no mu bindi bimenyetso cyane cyane bishingiye ku ikoranabuhanga.
Narikezi dukurikirana ukavana ibimenyetso muri Facebook, ibi ngibi abantu birirwa bataginga bagera bate birabafungisha buriya kenshi. Utangiye gutaginga Facebook posti z'umwana wa 15 n'itandatu ufite 30 cyangwa hafi 50 ukazitaginga, ejo ugasohokana nawe aho harimo ikibazo. Umunsi RIB yakugezeho bazajya kureba ibyo byose babizane circumstantially babyubake, bavuga ati umwana aravuga ati yaransambanyije, natwe tuvuge tutari ko ibi wari urimo ni ibiki. Kariya kantu rero ni akantu kari very important, mujye mukibuka arimo muri mu iperereza.
Urwego rw'ubushinjacyaha bw'igihugu bugaragaza ko kugeza ubu uhangayikishijwe n'uko bamwe mu bakekwaho iki cyaha cyo gusambanya abana ibimenyetso bibura bigatuma za dosiye zishyingurwa. Ubushinjacyaha bw'igihugu buvuga ko mu mezi icyenda ashize akarere ka Ngoma ariko kaje ku isonga mu bikorwa byo gusambanya abana. Umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu Agnesi Muhongerwa yasobanuye ko mu mezi 9 ashize ku karere konyine kabonetsemo dosiye 420 zo gusambanya abana, 271 ziregirwa mu nkiko, naho 121 zishyingurwa ku mpamvu zo kubura ibimenyetso. Madamu Muhongerwa Nyesi akavuga ko hari ibigomba gukorwa kugira ngo ayo madosiye abonerwe ibimenyetso.
Kwibaje ngo niki twashyira muri no dosiye byibura kugira ngo n'umucamanza n'uyijyanye abavuga atari ibintu by'ingenzi mfite biri bumfashe gutsinda ino dosiye. Raporo ya muganga kuri victime no kuri suspect, kubera ko hari ikibazo cyaho abagenza cyaha cyangwa cyabohereza victime gusa ariko suspect ntajyanwe kwa muganga kandi nawe abariho ibimenyetso. Raporo psychologique twari twayivuzeho ni ngombwa. Preuve de constat aho icyaha cyabereye, preuve de saisie niba hari ibyafatiriwe n'abatangabuhamya. Hari dosiye usoma ugasanga umuntu yavuze ko hari abantu yabibwiye cyangwa se baba baramubonye ariko ugasanga batarigeze babazwa. Nagira ngo rero mbone uko mbabwira ko kuvuguruzanya hagati ya victime mineure na suspect ntabwo byemewe. Abakora iperereza kuri ibyaha rero bakwiye kubihugurira.
Imibare itangazwa n'urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda igaragaza ko mu mwaka ushize urwego rwakiriye dosiye 2,996 zo gusambanya abana ku gahato, dosiye zisaga 1,000 zirashyigurwa kuko zaburiwe ibimenyetso. Urwego rusanga rukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mubare w'abakomeje kwidegembya kandi bakekwaho gusambanya abana bagwashe guhanwa. Ikibazo cyo kutabona ibimenyetso bihagije ngo abasambanije abana babiryozwe biriho mu gihe ikibazo cyo gusambanya abana gikomeje kwiyongera mu gihugu. Minisiteri y'umuryango ivuga ko mu mwaka w'2017 abana basaga 17 basambanyijwe bagaterwa inda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ishami igishyira hamwe mpuzamakungu ONU ijezwa amagara y'abantu OMS rivuga ko ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho gutanga naba makuru hamwe no kubura uburyo bw'amafaranga biza ubwa mbere mu kugiramira ibikorwa byo kurwanya ikiza cya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ishyirahamwe OMS rimenyesha ko icyo kiza gishobora gutsinda ingufu z'uko kigwanya. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yahinduwe mu Kinyarwanda na Claude Ganza Munyamagana ari mu Rwanda.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS riravuga ko ibitero by'imitwe yitwaje imbunda gutanga n'abamakuru kimwe no kubura ingengo y'imari biza kwisonga mu gukoma mu nkokora ibikorwa byo kurwanya icyorezo cya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. OMS iranatanga impuruza ko iki cyorezo gishobora kuganza imbaraga zo kukirwanya. Umutekano muke mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu urabuza abarimo kurwanya icyo cyorezo gukurikirana abarwayi no gukingira abatarandura. Ibi bikubiye mu cyegeranyo giheruka cya OMS cyashyizwe ahagaragara kuwa gatanu w'iki cyumweru dusoza. OMS ivuga ko iki cyorezo kitazabasha kugenzurwa neza mu gihe imitwe yose yitwaje imbunda mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iya Ituri idatanze agahenge. Mu gihe umutekano utaboneka byakongera ibyago by'uko Ebola yakwirakwira no mu bindi bice by'igihugu ikaba yagera no mu bihugu by'u Rwanda, Uganda na Sudani y'Epfo bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Imirwano hagati y'ingabo za Leta n'imitwe igera kuri 50 y'inyeshyamba kwibasira abakozi bajya gushyingura abo Ebola yahitanye mu mujyi wa Butembo byasubije ibintu rudubi mu kwezi gushize konyine nkuko OMS bitangaza. Muri uku kwezi nyine ni naho hapfuye umuganga w'umunyakameru n'imyaka 41 y'amavuko wakoreraga OMS. Ku wa kane w'icyumweru dusoza umunyamakuru Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Butembo yabonye impapuro zakwirakwijwe ku mihanda izindi zimanikwa ku mazu zihaniza uwo ari we wese wafasha abashinzwe kurwanya Ebola. Izi nyandiko bivugwa ko zakwirakwijwe n'inyeshyamba za Mayimayi zari zaritse mu rurimi rw'Igiswahili kandi zivuga ko abapolisi, abasirikare n'abandi bose bazafatanya n'abarwanya Ebola bazibasirwa bikomeye. Anderson Juma afite umwana w'imyaka 10 urimo kuvurirwa Ebola ku bitaro bikuru bya Butembo. Yinubira kuba umutekano mu cyukomeje gutuma abantu barushaho guteseka. Abagizi ba nabi ntibatinya no kwibasira ibitaro. Dufite ubwoba. Ebola irimo guhitana abantu benshi. Cyakora turizera ko guverinoma izakomeza kuturinda. Ariko hagati aho abarwaye Ebola barimo guhungira mu bindi bice bigatuma bakomeza gukwirakwiza icyo cyorezo. Ayo ni amagambo ya Anderson Juma urwaje umwana. Jessica Ilunga uvugira Minisiteri y'Ubuzima muri iki gihugu yabwiye Ijwi rya Amerika ko imirwano ituma abantu bahunga bigatuma bigorana kumenya aho abarwayi bari, gukingira batarafatwa, gushyingura mu buryo bwizewe abo Ebola yahitanye bigatuma Ebola ikwirakwira mu bantu mu buryo bworoshye ari nako abihitana nabo biyongera. Ilunga avuga ko igihe cyose hadutse imvururu nta kabuza abandura Ebola n'abihitana bakomeza kwiyongera. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko abantu 1,600 aribo basuzumwe Ebola, igihumbi 534 nibo bayanduye bidashidikanywaho mu gihe 666 bo bayiketsweho. Iyi ni imibare yagiye ahagaragara ku wa gatanu w'iki cyumweru gisatira umusozo. Iki cyorezo cya Ebola kimaze guhitana abantu 169 kandi ni icya kabiri kibaye kibi nyuma y'icyayogoje uburengerazuba bwa Afurika mu 2014-2015 cyahitanye abasaga 111,000. Inkunga igenerwa ibikorwa byo kurwanya Ebola yaragabanutse bikomeye nk'uko umuvugizi wa OMS Tariq Jaserevich yabibwijwe rya Amerika mu butumwa yohereje kuri email. Yavuze ko kugira ku itariki ebyiri z'uku kwezi OMS yari imaze kubona miliyoni 32 n'igice z'amadolari gusa muri miliyoni 87 zari zikenewe kugeza mu kwezi kwa karindwi. Iki cyegeranyo kandi kinavuga ku mbogamizi nshya zabonetse mu kurwanya iki cyorezo cyadutse ku nshuro ya 10 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Harimo kuba Ebola itari imenyerewe mu bice by'amajyaruguru n'uburasirazuba bw'igihugu, ibice byabaye isibaniro ry'imirwano, ahabarizwa imitwe y'abarwanya igera mu 100 ikura ibihumbi by'abaturage mu byabo. Urujya n'uruza kimwe n'ubucucike mu miturire muri utu duce byongera ibyago by'uko iki cyorezo cyagera no muri Uganda, u Rwanda na Sudani y'Epfo. OMS itanga inama yo gukomeza gukingira abantu no guhugura bihagije abajyanama b'ubuzima.
Mu Burundi abarimu muri kaminuza y'igihugu basaba leta kubahiriza amategeko akingira ibidukikije mu guhangana n'ingaruka z'ibiza bibangamiye igisagara cya Bujumbura. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika bifashijwe n'abanywanyi baryo, dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Nininahazwe ari hano i Washington.
Muri ico kiganiro abo bigisha ba kaminuza y'u Burundi bashikije ko ibintu biriko birayangara mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura. Mu vyigwa bamwe muri abo bigisha bakoze bemeje ko basanze ahanini ibimanga biriko biribonekeza Bujumbura bituruka ku mazi y'imvura yisesa avuye mu mitumba ihananiye ico gisagara. Ayo mazi nkuko abo bigisha babivuze nayo agategwa n'ibiti vyagabanutse muri iyo mitumba itagira imikobeko. Jean-Marie Sabushimike numwe muri abo bigisha.
Rero ntitwo cyangwa ngo tuvuge ko cyane cyane ibintu bibangamiye igisagara cya Bujumbura byoba ari iryo hindagurika ry'ibihe byonyine cyangwa kubwe n'isi iremwe. Twabivuze yuko hariho n'ibituma bindi kubwe n'isi yacu imeze, isi yimburuka n'ingoga na n'ingoga. Hanyuma ugaca ubona ko mu byo dukora byose turakwiye rero naho nyine kwisunga amategeko. Ayo mategeko rero hari hayabuze, twabivuze cyane cyane bijya bita schéma d'aménagement, schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme igisagara cya Bujumbura n'ibindi byandiko biherekeza nk'ijya plan local d'urbanisme. Hanyuma n'amategeko ahanitse yo kurwanya ibyo bizi na politique nyene yabyo, kuko mu rwego ndimwe rw'igihugu ibyo byose nta na kimwe twasigaje inyuma turiko turabisaba, nibaza ko biriko birakorwa.
Abitavye ico kiganiro ku ruhande rwabo basanga umwe wese abwirizwa kugira uruhara mu gutorera umuti ico kibazo. Patiri Adrien Ntabona ari mu bakurikiranye izo nyigisho.
Inkuru ntahanye nuko bakoze rwose batubwiye mu buryo bw'ubuhinga buhanitse ibyo twama tubona natwe. Nico gituma rero yabitse ntahanye nuko dukeneye kugira ikintu kugira ngo ibidukikije ahi Bujumbura tubisonere, ahandi iki gisagara cacu kizoteba gihenuke henshi kukubera ko tutasoneye imitumbi twegereye, izinzuzi zitwegereye, ugupfa kuba ahantu kubaka utiyumvira ibikurikira n'ukuri n'ukwiyahura. Nico gituma rero je ico ntahanye nuko dukeneye kumva ko dushinzwe ingurikizi y'ibyo dukora muri iki gisagara cyacu, ahandi ho kizuhaba kidusambukana umwe wese agira ngo ntaco. Nuko jewe nobivuga icyo ntahanye n'icyo.
Abateguye ico kiganiro cyacuguriwe bose basaba leta kugira ico ikoze mu kurindira ko amwe mu mategeko mashasha yo gukingira ibidukikije ategurwa. Umwigisha Jean-Marie Sabushimike aragaruka ku mategeko akenewe.
Ubwa mbere hoho nogaruka ko amategeko amwamwe yo yariho nuko adakurikizwa. Mugabo hari amategeko akibuze nkayo gukinga impanuka n'ibiza. Ayo mategeko arakenewe cyane, niko tubyibaza kandi si jewe jenyine ndabivuze. Twararonse akanya kukubiyaga n'abashinga amateka n'abakenguza amateka, twarakivuze kandi nabo nyine barabonye ko gikenewe cyane cyane. Nibaza ko icyo bakirakogwa nico nariko ndavuga ingene bamwe nabandi boshira ingufu hamwe kugira bagwanye ibyo bizi. Nabivuze cyane abanyagihugu nibo bambera ahubwo koko ibintu biyangara babibona nacyo gituma turi ko turaproposa hajya ko hoba ico bita le comité riverain de rivière bo kwicunga bonyine.
Abo bigisha bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abigisha ba kaminuza y'u Burundi basanga nigwirana ry'abantu mu gisagara cha Bujumbura biri mu bituma ico kibazo gifata umurindi munini kuko ngo iryo gwirana ry'abantu rifitanye isano n'isidagurika ry'isi.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC kumakuru yerekeye inkino mu karere k'ibiyaga binini dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda tubwire ku gikombe cha volleyball ku rwego rw'abagabo mu Rwanda aho kigeze.
Mu mukino w'intoki wa volleyball igikombe cya shampiyona cy'umwaka mu kiciro cya mbere ku makipe y'abagabo ntabwo kirabona nyiracyo. Ejo ndi kwa gatandatu mu nzu y'imikino y'akarere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo habereye umukino wa kabiri wa Kamarampaka playoff hagati ya Gisagara Volleyball Club na Reg Volleyball Club ikipe y'ikigo gishinzwe umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda. Muri uyu mukino Gisagara Volleyball Club yatsinze Reg Volleyball Club amaseti 3 ku busa bityo iba yigereye mu kebo nayo yari yigereyemo mu minsi 9 ishize kuri stade ntoya y'i Remera. Gisagara iyobowe na kapiteni wayo Vincent Dusabimana uzwi nka Gasongo akaba akina ku mwanya w'izingiro uwo bakunze kwita central cyangwa fixer mu ndimi z'amahanga yabonye amaseti yayo bitayigoye cyane ku manota 25 kuri 22 25 kuri 20 na 25 kuri 17. Atatu kubusa ya Reg Volleyball Club mu mukino ubanza, atatu kubusa ya Gisagara Volleyball Club mu mukino wo kwishyura. Ibi byatumye hazabaho umukino wa gatatu ugomba kumara impaka byanze bikunze uzabera kuri stade ntoya y'i Remera mu mpera z'iki cyumweru. Ese Reg Volleyball Club y'umutoza Benon Mugisha izashobora kubyaza umusaruro ikibuga cyo mu rugo yongera itsindire Gisagara Volleyball Club i Kigali? Ese Gisagara Volleyball Club izisubiza igikombe cya shampiyona ku nshuro yayo ya gatatu? Ibyo byose ni ukubitega amaso. Gusa umutoza wa Gisagara Volleyball Club Elia Mutabazi aherutse kudutangariza ko nta kindi barimo gutekereza usibye igikombe.
Igikombe tugifite mu mutwe n'uko ngo tuzakora ibishoboka byose kugira ngo dutware igikombe. Urumva harimo imyiteguro nyine ya ngombwa, ntabwo njye muri ku ruhande rwa logistique. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tube hamwe, dushyire umukino hamwe.
Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize, ikaba yari igeze ku munsi wayo wa 27. Kwa kane w'icyumweru gishize, APR FC yatsinze Gicumbi FC ibitego 3-1 Gicumbi. Kwa gatanu, Kirehe FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego 2-1 Kirehe. AS Kigali nayo itsinda AS Muhanga 2-1 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ejo ndi kwa gatandatu, Police FC yatsinze Bugesera FC ibitego 3-1 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kiyovu Sport itsinda Espoir FC ibitego 3-1 kuri stade de l'Amitié Kumumena. Musanze FC yatsinze Sunrise ibitego 2-1 mu Ruhengeri. Rayon Sport nayo itsinda Amagaju FC ibitego 2-1 i Nyamagabe. Ejo kuwa kabiri, Marine FC izahura na Etincelles FC kuri stade Muganda i Rubavu. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 27 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe iza ku isonga ni Rayon Sport n'amanota 63, ikurikiwe ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite amanota 62, Mukura Victory Sport ikaza ya gatatu n'amanota 52, ikipe ya kane ni Police FC n'amanota 46, ku mwanya wa gatanu turahasanga Kiyovu Sport ifite amanota 42, AS Kigali ni ya gatandatu ifite amanota 37, ikipe ya karindwi ni Espoir FC n'amanota 35, Marine FC ni ya munani n'amanota 38, ku mwanya wa cyenda turasanga amakipe atatu ariyo AS Muhanga, Musanze FC na Sunrise, yose uko ari atatu akagira amanota 32, ikipe ya 12 ni Etincelles FC ifite amanota 30, Bugesera FC ikaza ari ya 13 n'amanota 28, ku mwanya wa 14 turahasanga Gicumbi FC n'amanota 27, ya 15 ni Kirehe FC ifite amanota 28. Ku mwanya wa 16 ari no wa nyuma hari ikipe Amagaju FC ifite amanota 17. Iyi kipe Amagaju yarangije no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Naho ku bakunzi b'umupira w'amaguru mugwi w'umupira w'amaguru wo mu Bwongereza Manchester City waratsindiye igikombe cya shampiyona yo ku rwego rwa divizio ya mbere y'Ubwongereza cy'uyu mwaka w'ibihumbi 2019 ejo ku munsi w'Imana ubwira kabiri uwo mugwi wikwirikiranye. Umugwi wari watsindiye ico gikombe kandi mu mwaka uheze umugwi watsindiye igikombe ca shampiyona y'Ubwongereza ukaba wamenyekanye ku munsi wa nyuma w'iyo shampiyona. Ivyo kubera umugwi Liverpool wahanganye bikomeye na Manchester City kushika ku munsi wa nyuma. Liverpool yarangije saison iri nyuma ya Manchester City inota rimwe gusa. Twaganiye na Gilbert Kanyankore, umumenyereza mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa division ya mbere mu Burundi Vitalo. Twatanguye tumubaza uko abona intsinzi y'umugwi Manchester City.
Manchester City ni ekipe imerita ikwiriye kuba champione uyu mwaka kubera ni ekipe nziza ifite aba jeune joueur abajijwe bakiri bato bakina umupira mwiza baramerita baratsinze ifo kwemera ko batsinze ntabwo bibyere victoire batsinze kandi bakina umupira mwiza n'aba jeune talent jenize ko no mu myaka iri imbere bazoba ari ekipe ikomeye cyane kurusha n'ubu no mu koce wabo aho yaciye hose umuntu ntagira ibintu byiza gusagira n'ibibi bibaho mugabo byiza byabaye byinshi kuri Manchester City n'umumenyereza wabo aho yaciye yerekanye ubumenyi bwiwe nirango na Barcelona umupira ikina Guardiola yerekanye ibyo azi n'ubu umupira baracyawugendera ko rero Manchester City n'abajene babo bakina n'umupira mwiza nta gitangaje kubona barabaye ba mbere muri shampiyona y'Angleterre.
Ariko umugwi Liverpool urahiganywa bikomeye nabo gushika aho iyo nsinzi yamenyekanye mu rukino rwa nyuma gweje ku munsi w'Imana aho Manchester City yarangije inota rimwe gusa imbere ya Liverpool. Muri baza ko muri season ikurikira Liverpool ishobora gutwara igikombe ikacaka Manchester City canke mona City zobandanya igaheraho izoba yarangirije.
Uko mbitekereza je nk'umuntu abanyere by'umupira byose byivuga byumbajije birashoboka. Man City na Liverpool ni ekipe ikomeye yarabyerekanye kandi ni ekipe y'ubu ni ekipe ikomeye cyane kwanza iri mu makipe akomeye cyane kuva kera cyane ni nayo yatangiye gukomera mu Bwongereza kurusha n'andi makipe kera yari izwi cyane. Mugabo abo Man City nayo ntiyatagiye igihinduka ahubwo bakongera ko n'ubumenyi kubera umukoca wabo bidahindutse n'abajuweri babo bakijene ni benshi murabazi namwe sinze kubasubiramo n'abajene bazi umupira babagumanye yuba ari ibintu byiza cyane n'iyindi kupe bayitwara. Mugabo ntibibaye ko shampiyona ya Angleterre harimo ibintu byinshi cyane barondera bose bararondera gutsinda bararondera kuba champion n'ubu urabona Liverpool nawe irase de justesse gatoyi cyane n'izindi rero zizokwiyubaka de façon que nta wavuga ngo umwaka utuza ngo iyi n'izo twara coupe zose zafite chance les mêmes chances bazotangura ari Manchester City ari Manchester United ari Liverpool ari zose zitangura ari Chelsea ari Arsenal zose kuyubaka uyu mwaka zose zishaka kuba champion. Uwo nawe uvuga ubunyene w'inyungu izogitwara bazokirwanira gushika ku mwisho n'ibyo gihe mbona.
Uyu mwaka wabaye umwaka mwiza kuri shampiyona y'Ubwongereza aho imigwi ine yose mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya bita Ligue des Champions no muri Europa League ari imigwi yose iva mu gihugu c'Ubwongereza aho mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya mu gice cya nyuma umugwi wa Liverpool zohura na Tottenham mu gihe muri Europa League Arsenal zohura na Chelsea. Ni ibintu bitangaje kuri mwebwe muravye ukugene shampiyona y'Ubwongereza aho rimeze canke ni ibintu mwamwiteze ko byogeze igihe bigashika.
Si bitangaje kubera uravye shampiyona Angleterre ni imwe mu shampiyona ahubwo mengo ni nayo ikomeye cyane uravye shampiyona si muri terrain honyine ni uburyo bashyiramo muri Angleterre yabo ni shampiyona iriha neza abakinnyi b'umupira nibo bafite amakipe ariha neza kandi yarya rero mu football professionnel na mahera kora abashyize mu buryo bwinshi bashaka abakinnyi beza bakabakinnyi b'amahera menshi bagakora ikipe zikomeye yagenze neza ku makipe yitunganyije neza njye navugaga na mbere n'ubu umwaka uza barashaka no gushyikira amakipe yabo nane na yose akajya muri mafinali birerekana ko shampiyona Angleterre ikomeye kandi ari shampiyona nziza cyane n'ubundi byaragaragaye si ubwa mbere n'amakipe akomeye kandi irumvikana.
Murakoze cyane. Yari Jibe Kanyankore umumenyereza mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa division ya mbere mu Burundi Vitaro. Tubako turavuga kuri shampiyona yo mu gihugu c'Ubwongereza yarangiye ejo ku munsi w'Imana irangirana n'intsinzi y'umugwi Manchester City. Turashimye kuri iki kiganiro. Murakoze
cyane n'ubundi munsi ndo Vitaro.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.